Radio America ivuga iri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tukibanywanye mwaramutse amahoro mu Burundi turi ku mirongo migufi ku metero 25, 33, 44. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Muri kumwe na Fidele Niyongabo ndabaramukije mwese. Nguko bisanzwe ku minsi ya gatandatu turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini, arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Inyuma yacu ni ikiganiro cy'umuziki. Ndabashimiye ko mwahisemo Ijwi rya Amerika ikaze kuri radio yanyu. Uhere rero mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi abagize leta basoje ejo kwa gatanu umwiherero w'iminsi itatu ku mugwa mukuru wa politike Gitega. Inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Umwiherero wateguwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu ofisi ntumbero yo guha leta umurongo ngendegwa ko mu itunganywa ryiza ry'igihugu rishyira imbere abanyagihugu nk'uko byateguwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ubwiwe.
Hariho kubatunganiriza mu mutekano, kubatunganiriza mu butungane, kubatunganiriza mu kubona yuko bishyira bakizana, ndetse n'uko bashobora gutunganirizwa mu dukorwa twabo twa minsi yose nko gufasha nk'abakukuru cyangwa kugira ngo baronke impamba ibaherekeza mu karuhuko k'izabukuru, cyanke ndetse n'abenegihugu amagara bakitse bagafashwa neza. Hariho kandi n'ibindi rwego nshingwabikorwa rwa leta rutegereza gukora bijyanye ndetse n'imico kama byifashe gute mu mashuri, mu nyigisho, ibijyanye no kumenyesha amakuru kwabo abenegihugu baronka amakuru bikwiye, mbega abenegihugu barisanzura bikwiye.
Abakurikirana hagufi ibikorwa bya leta cyane cyane mu gisata cy'ubutunzi no kurwanya abajya ibiturire n'abanyonora amatungo ya leta nk'ishyirahamwe ryigenga Oricom barashima uwo mwiherero. Gabriel Fili aritwara yabyijwe rya Amerika kuri icyo gikorwa cyari cyaratevye. Profesiri arakebura abashikiranganje bose bagize leta bari mu mwiherero ndetse n'umukuru w'igihugu aho botumireza ijisho kurusha ahandi.
Umuntu wese yononye itunga ry'igihugu aca ahanwa bikurikije amategeko. Ivyo rero bararaba ko biriko birakurikizwa kuko twebwe ingene tubibona, tubona abantu biba igihugu mu by'ukuri twebwe ntitubona kumenga ubutungane hari cyo bubabaza. Ingingo ya kabiri n'ingingo ya 95 ivuga yuko abo bantu bose bateza kwerekana ubutunzi bwabo. Ivyo rero kugeza n'uno munsi ntibiraba, ivyo bintu bakabitorera umuti. Ikigira gatatu nibijanye no kumenyesha makuru, go kugurura ibimenyesha makuru nka BBC hamwe na Voix d'Amérique radio y'Amerika.
Umukuru w'igihugu Ndayishimiye arahumuriza abagwanya ibiturire kuri ico gisata cyo kunagura ubutunzi kitibagiwe. Yifuza ko igihugu arongoye kije mu bitunze ku isi
kugira ngo ubutunzi butere imbere. Hariho byinshi biba bikenewe, tutibagiye rero no kubungabunga itunga rusange. Ibi rero tubigize mu ntumbero yo kugira ngo muri aya mezi ya nyuma ahereza umwaka twisuzume turabe neza ikiviko turiho tukijyana nk'uko bitegerezwa, kugira ngo aho tuza gusanga tugoyagoya umwaka buca utangura tuze tuwutangurane ingoga nyinshi, ubuhinga, ubwitonzi. Sinumva ingene Uburundi butari mu bihugu biteye imbere mu gihe dufise ibintu byose bibaho bishobora gutuma dutera imbere. Turafise ubutare, turafise isi nziza, igihugu cyacu gihagaze ahantu n'ibindi bihugu bigikenera cyane, tugaca tugira n'abarundi b'incabwenge. Uburundi bwari bukwiye kuba igihugu giteye imbere cyane.
Aha Gabriel Fili aratanga intererano y'inzira yoshimikirwa ko kugira iryo hangiro rya Perezida Ndayishimiye rishikwe ko
turazi mu by'ubutunzi hari ikibazo cy'amafaranga y'agaciro, hari kibazo ibyo dushora hanze hamwe n'ibyo dukura hanze kugira ngo ubutunzi buduge. Dufise ikibazo cy'abantu b'umwina, abantu b'umunoho, abantu b'indandende. Kenshi umuntu nk'uwo usanga hari umutima hagiye inda, bagazana abantu bumva ko mu by'ukuri bagomba kuduza ubutunzi. Hanyuma kandi bakaba ari abantu batuwe kubera ubuhinga, batuwe kubera ishaka bafise n'ubwenge bafise kugira ngo baze baje guteza imbere igihugu. Nk'abantu bakugwa bagize amakosa ukazibona basubiye bashubijwe mu bibanza
abashikiranganje bose bagize leta bashikirije ko bifuza guhindura ingendo kugira bashike kwiterambere rirama rifatiye ku nyungu z'umunyagihugu n'umwiherero wa mbere ubaje kuva umukuru w'igihugu ahari aja ku butegetsi mu mwaka uheze w'2020 uwo mwiherero w'iminsi itatu urangira kuri uyu wa gatanu uri kubera igitega mu ngoro y'umukuru w'igihugu Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika
urakoze Pierre Claver Mu Burundi kandi ishyirahamwe ryigenga ryita agateka ka muntu ryasohoye raporo ivuga ko hari abantu banyuruzwa abirengero ryabo ritamenyekana n'ababorezwa igufa biyongeye cyane kuva mu kwezi kwa kane uyu mwaka mu ntara z'igihugu Eloge wiri kaneza niyo nkuru adufitiye ari Nairobi muri Kenya
Ishyirahamwe ryashyizwe igizwe n'abahinga batatu bigenga bose n'abanyamahanga bakaba bakorera amatohoza ku bijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi kuva hagati muri uyu mwaka bemeza ko hiyongereye ibitigiriza abantu banyuruzwa bakaburi gurengero n'abarezwa igufa muri aya meza hezeho rivuga ko vyabaye akabarore yemeza ko abantu 100 bahagaritswe abarezwa igufa hagati y'uko hakane n'uko 9 nyuma yaho yibonekeje imigwi y'abantu bitwaje birwanisho bateye mu duce dutandukanye ku butaka bw'u Burundi kuva mu kwezi kundi bihonye na IDH berivuga ko abantu 200 ari wamenyekanye ko banyurujwe ndega none bande babakorerwa kwa totezo wa bahinga bavuga Karenate Saki ana mushakashatsi mukuru amazi imyaka hafi 25 akorera ku bibazo byo mu karere k'ibyaga binini za Afrika yacishwe ijwi rya Amerika
Les groupes les plus visés sont les personnes soupçonnées de collaboration avec des groupes armés. Donc on retrouve par exemple des habitants de certaines
régions. Ariko hari n'abanywanye n'igambwe nka tenere akenshi bahagarikwa cy'amategeko akurikijwe ibitero hamwe na hamwe byacitse urwitwazo ku bategetsi kugira ngo batoteze bafunge bongere bakubagure abikekwa kubagwanya
emprisonner et torturer leurs opposants présumés
Certains ne mettent pas de chagrin au bassin, mais ils assurent que chaque famille de mes candidats
Nous avons recueilli de nombreux témoignages directs et très détaillés de la part de victimes, de témoins oculaires.
Toi, on s'est dit, on a vu qui les a baillés. Allez, moi, avec les gens de ma vie, à bas, de la fond, de la fin, tout ça. Bon, quand la macrouille a tout tourné, la nette de demande, ni je vous dis à tout y dire. Il y a tout le monde qui s'est dit, c'est le chan, et quoi, les ouvres, avant, va me voir, les ouvres, on a la police. Avant, il n'a pas voir, les ouvres, pour voir, je vous ouvre. Cyaro cyitwerereza abakoze bigendereza ntacho batakoze kugira ngo babakuremo makuru imwe na rimwe uburiyibwe bwari kirenga ku buryo abafunzwe bakije bavuze kugira gusa uko abarezi gusa bihagarare niko yongera ko ariko je hakizimana mukuru shiramwe Falcone F rimwe muyakorera mu ntara zose z'u Burundi siko abibona afata abahinga nk'ibikoresho
be n'abantu usanga hanini bakora bahiga inyungu zabo nabo bikorana ibitwebwa twisunze ibyagiye birasabwa n'amashyamuza makungu atari mu gihugu berekana ko umenga iby'agatakazi na muntu babikwitana gusumba twebwe turi mu gihugu agati y'akazi na muntu mu gihugu kateye intambwe ko biraboneka ko ari nkingo zafunditswe za politiki zifunditswe n'ibihugu bimwe bimwe kugira bagumize ijisho ku Burundi
Karnate Zaki anasanga mukuru wa Falcone F yarengeye akarimba bakoze iyi raporo abantu bari gurengero no mu rw'igihugu sende hajuje rwa agati y'akazi na muntu urabazi sixty binye nimuraba urongo yariko yemeza ko atora bamwe bamwe
iyo tubonye ko ariho ikintu cashitse umuntu akabugwa irengero icambere no gushikira inzego zitandukanye ni muri izo ariko muri akati duheruka kugira hari abantu bashika kuri batatu cyangwa bane tuzatwara bonye kandi twari tuzi ko abo bantu bazimije
Perezida Evariste Ndayishimiye nawe mu mpera z'uku cyenda mu nama y'abakuru b'ibihugu na leta i New York muri ONU yari yashimangiye ko igihugu ciwe cyateye imbere cyane mu kubahiriza agateka ka kiremwa muntu
Nous saisissons cette occasion pour demander à certains partenaires notamment au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies de faire une lecture juste
dusaba cyane cyane mu gisata cya ONU cy'agateka kazina muntu ngo bagire umwihwezo udahengamye ku twigoro tw'u Burundi no kuduha agaciro kabereye imyifato yose yo gukumira u Burundi babushyira ko imigwi idasanzwe mu by'agateka kazina muntu ntakibyara leta yashyize mu bikorwa ikingirwa ry'agateka kazina muntu ukubaha demokarasi n'uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro n'ubwitangazamakuru impinduka na teotake anazemeza ibidahagije kuri we
Il y a eu quelques améliorations, c'est vrai, depuis la fin de l'année dernière. Mais ces derniers mois, on assiste à une dégradation prononcée et
très inquiétante. Ariko ibyo biherera ku karimi kareshe gusa hari cyogo kinini hagati y'ukuri n'izasezerana gushitsa nta gikorwa kiboneka nkuko abarezwa igufa n'abari gurengero muri raporo yacu twerekana bigaragaza
et la réalité comme l'illustre les cas de torture et de disparition présentés dans notre rapport
kontro ya mbere ishyirahamwe ryakoze raporo itavuga uruhara rw'imbonerakure y'urwaruka rwa CNDD-FDD mu gambo uri ku butegetsi mu mabi byatohoje ko abayagizwa hanini n'abakozi b'iperereza na bamwe mu bapolisi hamwe n'abasirikare bake nahi raporo yerekana ishusho y'ibitagenda neza inama ya ONU yaje kwatera akazi na muntu yaherutse gufuta umurwi wakurikirana ibyaha byakozwe mu Burundi kuva mu 2015 usobezwa umwanditsi araba agateka akazi na muntu ibyafashwe nk'insinzi kuri leta n'abakunzi bayo atagihindutse nk'uko amasoko y'irwya Amerika yabibwiye n'ibihano vya byafashwe n'umwe bwa Buraya ugahagarika imfashanyo bwa leta ya Burundi bigiye gufutwa kuva dusinjyana neza turutse ukindi kiringo cyate impari cyanya kwigendera president Pierre Nkurunziza mu 2015 Burundi buracyafatwa nka kimwe mu bihugu bihonyanga ubwigenge bwa kiremwa muntu mbere harabahinga babugereranya na rimwe mu maconiro yo mu bihe bya none eroje uri kaneza ijuru rya Amerika.
Murashari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi bamwe mu baturutse indwara ya COVID-19 mu mujyi wa Gitega barahamagara batarayandura kuyirinda baravuga ko iyo ndwara ibabaza ku mubiri no ku mutima. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika yifashishije inshuti zayo mu Burundi murayigezwaho na Desire Hatungimana.
Bamwe muri aba bagwaruke haciye iminsi banduye virusi ya corona bakagira amahirwe yo gukira bavuga ko bababazwa no kubona benshi mu Burundi baradehukiwe gukurikiza amabwirizwa yo kwikingira icyo kiza. Umugwaro kamenyesha ko abafata minenegwe icyo kiza ko kibabaza cyane akabasaba ahubwo guhindura ingendo bakacirinda bataracandura.
Cyo kuri abantu benshi bibaza ko COVID atayiriho cyangwa bibaza ko yoba yaraheze. Jewe icyo no bahanura icyo no babwira nuko bamenya yuko ikiza cya COVID-19 kibabaza cyane. Nuko bakwiye kumenya yuko ikiza cha COVID kihari kandi kibabaza kandi bakwiye kucirinda kuko kucirinda birashoboka.
Hamande yuko babaza ku buryo bw'umubiri uwo mugwaro kamenyesha kandi ko icyo kiza kibabaza bitutse ku kuntu umuryango ufise umugwayi winubwa mu kibano aho ababonye biruka bakabahungira kure.
Abantu bamaze kumva ko uwagwaye icyo kiza cha COVID burya n'abana bato bato bo mu kibano ntibasubira kugaruka gukina n'abandi barababuza birababaje cyane rwose.
Uno mukenyezi nawe nyene ari mu banduye virusi ya corona nawe nyene mu nyuma gakira avuga ko kimwe mu bituma abarundi badakurikiza amabwirizwa yo kwirinda harimwo imico y'abarundi aho baza ko umuntu utamuramukije abari kumwinuba. Uwo mukenyezi akemeza ko nawe ubwiwe yagerageje kwanka kuramukanya akiva mu kato ariko mu kibano bakabibona nko kwishima.
Naje nkivayo nkigirwara wasanga keshi ngoma namba ya gafuka munwa aho ngiye keshi nyene ugasanga sindamukanya nkabona nkababwira nka cangoma nabagenda nti corona reka ni mu ntitwara mukanya. Urumva rero retse kumuramutsa canke ibiki uzawumva atanguye uzaravuga amajambo atari meza yuko mwinovye ukamubwira iterega naragwaye ati none warakwaye ntiwakize urumva. Sinzi rero ni ibintu biri mu mitwe yacu.
Uno mukenyezi asanzwe akora akazi ko kwigisha avuga ko inyuma yaho ibipimo byo kwa muganga vyerekanye ko yakize uwo mugera vyamugoye gusubira ku kazi kiwe yibaza ko bazomwinuba basubiye ku mirimo ariko akemeza ko ageze ku kazi yatangajwe no kubona yakigwa atakumwinuba.
Makwera asanzwe nkora akazi ko kwigisha nije natanguye gatoyi numva umenga ntabyumva kungena abana bahava banyakira ne nasubirayo kandi bakakwica gihe naciye mara n'indi ndindwi muhira hama muganda abona nireka ngendeyo ngiyeyo kubera bari baduhaye n'agapapuro kerekana ko ari negative tuza tutereka abantu umva nyene nkababwira abandi ko cyo onye naragiye nza ndabibabwira n'abana barambanza ndababwira ntibyemeze neza je narakize nta na kimwe ngakana agapapuro ndafise hama
kugakari ikite nkuru nziza wo mwishyiramwe mpuzamakungu ryitabijyanye n'akazi Organisation Internationale du Travail asaba leta ko yofasha gukomeza imigwi ijejwe gukingira amagara y'abantu n'impanuka mu buzi bwose haba mu bigenga no mu bwa leta muri bino bihe vyico kiza kugira ngo bigabanye abandurira ku kazi. Calixte Nkurunziza avuga kandi ko iyo abakozi bagumye bagwaragurika kubera ibiza bazana uruhombo kumukoresha kuko akazi kaheza kagakogwa nabi nabi.
Umukoresha ashizeho izo mingo zikwiye ku kazi muri iki gihe kidasanzwe cha COVID, iyo miguhe zigafasha gushira mu ngero mu ngiro imigambi yashizweho na leta ndetse n'amasosiyete ku ruhande rwayo mu kugwanya ico kiza. Ikindi nuko iyo amagara y'abakozi atabungabunzwe kenshi n'umukoresha arahombera. Rero muri rusangi iyo migwi iyo ishizweho hagashigwaho n'umugambi wo kugwanya no kurinda amasanganya ku kazi bifise akunko kenshi haba ku bakoresha no ku bakozi ubwabo.
Ibiharuro biva mu ishyirahamwe mpuzamakuru ngo gitaha ibijyanye n'akazi ku isi yerekana ko ku mugabane wa Afrika kuva mu mwaka w'2020 abantu barenga miliyoni 200 aribo bamaze gutakaza akazi kubera ikiza cha virusi ya corona.
Inama mpuzamahanga ku mihindukire y'ibihe ibera mu gihugu cya Ecos igeze ku munsi wa gatandatu. Abayiteraniyemo uyu munsi barasuzuma uruhare rwa buri wese mu kubungabunga ibidukikije by'umwihariko urubyiruko. Niba nta gikozwe ubu abakiri bato nibo bazibasirwa n'ingaruka. Navuganye na Augustin Ngenzira wona umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu mu Burundi gishinzwe ibidukikije ari mu nama mu mujyi wa Glasgow. Mubaza uruhare u Burundi buzagira mu byemezo bigamije gusigasira iyi si dutuye.
Imbere y'uko ndakwishyura icyo kibazo, nagomba kumenyesha ko imyiteguro yo kuza muri ino nama yatugoye cyane kubera ibihe turimo by'igishyitsa cya korona cyateye isi yose. Babanje kutugora cyane kugira ngo dushobore kwinjira muri kino gihugu, ariko bamwe bamwe twarashoboye gushika n'abandi baracyari mu nzira baza. Kuvuga rero turiko turaja mu mibonano abaserukiye ibihugu byabo by'Afurika kugira ngo turabe icyo twongera dushikirize natwe, kugira ngo barabe ingene twitaho natwe Abanyafurika. Nk'uko mubisanzwe murabona mutwe duhanzwe n'irihindagurika ry'ibihe gusumbya abo bo mu bihugu biteye imbere, kandi atari twebwe ahanini ituma turumbika iyo myuka ikaduga mu kirere hanyu gahizga tuma ibere bihindagurika. Tuko turabona na rero mu migwi kugira ngo nihagera inama ya bose tuze turonde icyo dushikiriza natwe uruhara rwa Afurika.
None mu Burundi ihindagurika ry'ibihe ryifashe rite?
Mu Burundi ihindagurika ry'ibihe nsiza gasesesha rumuri tukamaze kubona ingaruka mbi nyinshi yatugeye kuri iryo hindagurika ry'ibihe, na cyane cyane imvura igwaye ari nyinshi, imvura y'isegenya igaheza igatera imyuzure, amabarabara agasitagurika, inzu zigatwarwa, eka mbere abantu bamwe bamwe bakandikira abandi bagata ingo zabo.
None ni izihe ngamba mufata kugira ngo iryo hindagurika ry'ibihe rigabanuke, n'izo ngaruka nyirizina zigabanuke?
Ingamba dufata ni ingamba zihuriranye n'izo ibindi bihugu bindi biriko birafata, na cyane cyane ko duhuriye mu mugwi umwe wo kurwaniza hamwe iryo hindagurika ry'ibihe. Mu gihugu cyacu ingamba zafashwe ni nyinshi, hariho guhangana n'iryo hindagurika ry'ibihe, no kuraba ngene umuntu yobana n'iryo hindagurika ry'ibihe. Ni ukuvuga twebwe twarafashe urugamba rw'uko tugira tuhurikiye mu mugambi w'igihugu ujyanye no gukingira isi, na cyane cyane mu gutera ibiti mu Burundi bwose aho bitari. Hanyuma twarafashe ingamba yo guca imikobeko igihugu cyose cy'u Burundi. Hanyuma ibindi ni byinshi turiko turakora, uretse ibyo mbije kubabarira, hariho n'iminsi yahariwe gukingira ibidukikije mu Burundi, cyane cyane umunsi ugira kamere. Iyo niyo migambi nyamukuru leta yafashe kugira ngo dushobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ryaba risa n'iryabaye akamenya abantu.
Augustin Ngenzirabona, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe igendereza ry'ibihe no kumenyesha indara mu Burundi. Ndagushimye cyane ku bwaka kanya uhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane n'ejo n'imandongera nzobishura bakoze.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abadepite bagize komisiyo ishinzwe iterambere mu nteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bari mu ruzinduko mu Rwanda basura ibikorwa uyu muryango utera inkunga, ariko bagarutse no ku kibazo cya Paul Rusesabagina inkorirambuye asintakaboye.
Aba badepite basuye u Rwanda nyuma y'igihe gito gishize inteko nshingamategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi isabye Leta y'u Rwanda kurekura no kohereza Paul Rusesabagina mu Bubiligi. Mu mwanzuro watowe ku bwiganze buri hejuru mu nama yahuje abadepite b'iyo nteko kuri uyu wa kane, abagize itsinda ry'abadepite bagize komisiyo ishinzwe iterambere basuye inteko nshingamategeko y'u Rwanda bagirana ibiganiro n'abagize biro y'umutwe w'abadepite mu Rwanda. Ibiganiro by'abayobozi byabereye mu muhezo, ariko nyuma y'ibi biganiro abagize inteko ku mpande zombi bagiranye ikiganiro n'abanyamakuru. Uwaje uhagarariye iryo tsinda Depite Norbert Nezeri yabajijwe icyo avuga kuri dosiye ya Rusesabagina, asobanura ko atari mu bari bashyigikiye iki cyemezo, gusa yumvikanisha ko bafite uburenganzira bwo kuvuga uko bumva ibintu.
It's not a secret that I was not very much, I would say, comfortable with the decision taken by the European Parliament.
Aragira ati, sibanga nababwira ko nge ntari nyuzwe n'umurongo bagenzi banjye bafashe. Kuri nge sinari nyuzwe n'uko twareba iki kibazo cyonyine mutureke ibindi bibazo twakabaye nabyo tuvuga. Ni ngombwa ariko kwibutsa ko twe turi abadepite kandi twigenga mu byo tuvuga. Twagaragaje umurongo w'uko tubona umuntu cyane cyane mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Ntabwo turi abadiplomate, abadepite batowe bigenga. Ariko nanone ku rundi ruhande dukwiye kugira inzira yadufasha kumenya uburyo twakorana n'igihugu cyanyu.
Balanced approach, how to come up and cooperate with your country.
Uyu mudepite kandi yabwiye itangazamakuru ko bubaha ibyemezo by'igihugu.
It's your decision, you are in.
Aragira ati, ni icyemezo cyanyu. Muri igihugu kigenga mufite abadepite, mufite guverinoma, mufite inkiko zanyu. Ntabwo twaje kubaha amasomo gusa, twaberetse uko tubona ibintu. Abadepite bagize komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bari batoye umwanzuro usaba ko Rusesabagina yarekurwa agacyurwa mu Bubiligi. Abo badepite bakavuga ko bikwiye gukorwa nk'igikorwa cy'ubutabazi hatitawe ku kuba ari umwere cyangwa se ahamwe n'ibyaha. Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda Donatira Mukabarisa yavuze ko abantu bakwiye kujya baganira mu buryo bwo kubahana.
Murabyibuka ko nyuma ya resolution bafashe natwe twafashe indi resolution nk'Inteko Ishinga Amategeko tubabwira ko tubitekerezaho. Ngero ndibwira ko mu biganiro tuzakomeza tugenda tugira ngira ngo ibyo byose tuzagenda bihabwa umurongo kugira ngo abantu bajye baganira mu buryo bwo kumvikana, mu buryo bwo kubahana, ngira ngo ibiganiro uko bizagenda bikomeza, ibyo byose bizagenda tugaragaza ko tugomba kubana mu bwubahane.
Nyuma y'imyanzuro yatowe n'abadepite b'ubumwe bw'Uburayi, abadepite n'abasenateri bo mu Rwanda bafatiye hamwe umwanzuro wo gusubiza iby'inteko y'ubumwe bw'Uburayi yavuze ku bijyanye na Paul Rusesabagina ko nta cyizere ko azahabwa ubutabera. Inteko y'u Rwanda yasabye ko uyu mwanzuro uvaho kuko udahuje n'ukuri. Inteko y'u Rwanda yerekanye ko iyo nteko yirengagije amategeko y'u Rwanda, amategeko mpuzamahanga n'amasezerano anyuranye u Rwanda rwasinye. Banongeyeho ko umwanzuro wafashwe ku Rwanda ugaragaza ukubogamira kuri Rusesabagina kuko afite ubwenegihugu bwa kimwe mu bihugu by'Iburayi. Ijwi rya Amerika ryabajije umunyamategeko mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda utashatse ko dutangaza amazina ye uko abona ubusabe bw'imiryango mpuzamahanga ku kibazo cya Rusesabagina.
Ibyo bakoze birenze no gutanga amasomo, ahubwo no gutanga amabwiriza. U Rwanda rero si umunyamuryango w'umuryango umwe bw'Iburayi nk'uko barimo guha amabwiriza Polonye. Mu Rwanda n'igihugu kigenga, nta nubwo kibarirwa muri sfere ya Union European unegereranyije n'abo baganira na African Union. Ibyo rero ni muri ya gahunda ya mpatsi ibihugu no gusuzugura ibihugu bito cyangwa ibihugu bikennye bya Afurika. Inkumva nta jambo bafite, nta n'umwanya bafite, kuko ibyo batanga si position, si uko babona ibintu, ahubwo ni amabwiriza. ibihabanye rero nuko ibihugu n'imiryango mpuzamahanga babikwiye gukorana.
Iri tsinda ry'abadepite bari mu Rwanda nabagize komisiyo ishinzwe iterambere bari mu Rwanda kuva mu ntangiriro y'iki cyumweru, bazanywe no kureba ibikorwa umuryango w'umwe bw'Iburayi utera inkunga leta y'u Rwanda. Asumta Kabuyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Hashize imyaka 5 umwana w'umuhungu Tony Nsanzabaganwa avuye aho yaratuye mu ntara ya Bubanza muri komine ya Gihanda ku ibarabara rya 12 yabanaga na nyirasenge uzwi gusa ku izina rya Space Joyeuse. Nyina w'umwana Sandra Kamikazi yitabaje Croix Rouge Nyarwanda imugira inama yo kunyura ku kiganiro Agasaro Kaburaga. Sandra Kamikazi wavukiye mu Burundi i Kigali mu karere ka Kanyinya akagari ka Nzove umudugudu wa Rutagara ya kabiri ngiye inkuru yuko yatandukanye n'umwana we.
Twaraje nyine mu Rwanda twarabanaga ku Kimisagara aza kugenda agiye kwiga nyine iwabo. We yavukiye i Burundi kandi nanjye niho navukiye, byaje kuba ngombwa ko ntaha noneho nzagutaha musize nzakongera gusubirayo ndamufata turazanana tubana nyine Kimisagara. Ariko igihe kiza kugera umwana aravuga ati arashaka kujya kwiga iwabo, yari ari mu mwaka wa gatatu. Umwana ndamufata ndamujyana hari 2006.
Uramujyana umujyana hehe, mu yihe komine, mu yihe ntara y'u Burundi?
Ni mu ntara y'u Bubanza muri komine ya Gihanga ku ibarabara rya 12.
None se umushubijeyo wamuhaye nde?
Yari iwabo kwa sekuru Nyirasenge uvukana na se kuko papa we yitabye Imana.
Hanyuma umusigayo ugaruka mu Rwanda?
Njye ngaruka mu Rwanda.
Byaje kugenda gute kugira ngo ntongere kumubona?
Nta makuru yo nongeye kumva kuko muri Covid nibwo nabonye amakuru nyahawe n'umuntu utuye arambwira ati waba uzi yuko umwana wawe bagiye muri Amerika bakaba baranagushakishije barakubuze? Ati banyatse nimero zawe. Ati ndazibura kuko bari banyibye telefoni. Ni umuvandimwe wanjye ubayo. Ndamubwira ati se kuki ibyo byose bagiye batabimenyesheje? Arambwira ati bambajije nimero zawe mbabwira ko nta makuru yo mu Rwanda afite, nanjye nimero zawe telefoni banyibye. Ati naburanye nabo nuko.
None se bamaze kukubwira ko bagushakishije bakakubura, wigeze ubaha nimero yawe kugira ngo mushobore kuvugana?
Nta kuvugana nabo, nta makuru mfite. Nibwo nakomeje kushakisha ku mbuga nkoranyambaga muburaho, bigeze aho nitabaza kuri Croix Rouge. Ubu iyi nimero nayikuye kuri Croix Rouge nibo bayimpaye.
Nimero yanjye?
Babanje gushakisha bigeze aho nyine nibwo bampaye izo nimero zawe. Ati izi nimero nizaze nuse nshimiye Imana z'Agasaro Kabuze kuko nanjye nkunda kumva Agasaro. Kiriya kiganiro cyo ku cyumweru saa 10 ndagikunda cyane. Nkunda kumva Agasaro, ababuze abana babo bababona. Nkumva nanjye rwose binteye akantu, nkumva mfite agahinda.
Nyirasenge wa Tony Nsanzabaganwa uravuga ko aba muri Amerika yitwa nde?
Yitwa Joyeuse Space.
Ntabwo wigeze ugerageza kumugeraho ngo ushakishe ukuntu wamenya aho aherereye?
No kuri Facebook twaragerageje kumubura, urumva. Ariko hari n'undi waduha amakuru, se wabo ni umusirikare aho nyine i Bujumbura.
Yego.
Nawe kuri WhatsApp ntawubaho. Yitwa Ndayikeje Alain Salvatore.
Ndayikeje Alain Salvatore.
Alain Salvatore.
Akaba se wabo wa Tony Nsanzabaganwa? Akabaza aho aherereye?
Niwe ufite amakuru afatika.
Urakoze rero, ndagushimiye cyane kuba Croix Rouge yakurangiye ngo witabaze Agasaro Kaburaga. Ntutinde ukaduhamagara, nkwifurije gutegereza wizeye, ugire amahoro.
Ni ukuri Imana iguhe umugisha.
Urakoze cyane.
Mu bwitange bwawe Imana ikurinde kandi.
Ngaho umunsi mwiza.
Sawa, urakoze.
Agasaro Kaburaga karabonetse.
Ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa muri sangani buri cyumweru isa 10 ku isaha y'u Rwanda no mu Burundi.
Ningaha dusozereye amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikro ari kumwe na Fidel Niyongabo ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Mpundikije mugira ibihe byiza tubasigaranye ikiganiro cy'umuziki